Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki 5 y'ukwezi kw'icumi mwaka w'2015. Muri kumwe na Frederic Nkurikije
na Oriane Itangishaka. Ni saa moya n'igice zo ku mugoroba i Bujumbura n'i Kigali mu Rwanda. Kaze mu biganiro byacu.
Ishingiro ry'umushinga w'ivugurwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryemejwe n'abasenateri 24, nta waryanze, nta wifashe, nta n'impfabusa.
Uyu ni Bernard Makuza, umukuru w'inama nshingamateka mu Rwanda. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi, harimwo ibirori byo kurahira by'umukuru w'igihugu cya Tanzania mushasha John Magufuli, turayibashikiriza mu kanya kari imbere.
Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida mushasha w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yarahiye mu mabanga yo kurangura igihugu uyu munsi kwa kane, naho hakiri impari zerekeye amatora yabaye ku igenekezo rya 25 ry'ukwezi kw'icumi. Magufuli hamwe n'icegera ciwe Samia Suluhu Hassan barahiye mu birori vyabereye imbere y'abanyagihugu isinzi bari bakoraniye muri stade yitwa Uhuru ku murwa mukuru Dar es Salaam. Mu ijambo rigufi yashikirije, Magufuli yiyemeje kuzokora ivu inyuma kugira ngo hashire mu ngiro ivyifuzo vy'abanyagihugu berekanye mu gihe ariko ari yamamaza. Itorwa ryiwe rigiye kubandanya ubutegetsi bumaze igihe kirekire bw'umugambwe cama c'amapinduzi uramutswa presidence hamwe n'inama nshingamateka. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko amatora y'umukuru w'igihugu yibwe kandi barahakanye ivyavuye matora mu gihe intara ya Zanzibar ifise ubwigenge uri hagati yafuse ivyavuye matora ngo kuko yabayemo amahinyu. Intumwa zishira hamwe y'ibihugu by'Uburaya zari zagiye kugenduza ayo matora zivuga ko ayo matora yatunganijwe neza, yamara ngo ibintu bitari bike bitabaye ku mugaragaro byaratumye abatavuga rumwe na leta batizigira ukuntu ayo matora yatunganijwe.
Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza David Cameron havuga ko akeka ko ari bombe yakoroye indege yari itwaye ingenzi z'Abarusiya mu birere vya Sinai mu buseruko bwa Misiri, hagapfa abantu 224. Mu ijambo yashikirije imbere yuko abonana na mugenzi wiwe perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi mu Bwongereza kuri uno munsi wa kane, Cameron yongeye avuga ko abahinga bataramenya neza icatumye iyo ndege igira isanganya. Abategetsi ba Misiri n'Uburusiya bompi bavuga icese yuko atabimenyetso bikwiye vyerekana neza yuko iyo ndege yakorowe na bombe yari muri iyo ndege nyene. Umutegetsi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wamenyesha yuko amakuru bashoboye kuronka hajanye n'ihanahana amakuru ryari muri iyo ndege bishoboka ko umugwi wa Islamic State ari wo wagize uruhara mu ikorogwa ry'iyo ndege, yamara Leta y'Uburusiya yo ntivyemera. Dmitry Peskov, umuvugizi wa Leta y'Uburusiya, avuga ko hakiri kare gutangaza ivyashikiye iyo ndege, amatohoza akiri ko arakogwa, ibivugwa vyose bikaba ari bihuha.
Muriko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika. Umukuru w'igisirikare cyo mu gihugu cy'u Burusiya kigwanira mu kirere uyu munsi kwa kane yatangaje ko igisirikare cyarungitse mu gihugu cya Siriya ibigwanisho vya misile bikingira indege kugira ngo bikingire indege z'igihugu cy'u Burusiya ziguma zirungikwa kurasa muri icyo gihugu kuva mu mpera z'ukwezi kw'icyenda. Colonel General Victor Bondarev yatangaje ayo majambo mu kiganiro yahaye ikinyamakuru cyo mu gihugu cy'u Burusiya, akaba yavuze ko indege z'ingwano z'igihugu cy'u Burusiya zishobora kuraswa canke kanyuruzwa igihe ziba zirungitswe kurasa abansi mu gihugu cya Siriya. Ibitero by'indege by'igihugu cy'u Burusiya mu gihugu cya Siriya birakurikiranirwa hafi n'ibindi bihugu bikorera muri Siriya, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirongoye urunani rw'ibihugu bikora ibitero by'indege ku murwi w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS. Abatetsi ba gisirikare bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa gatatu bavuze ko ibitero by'indege z'igihugu cy'u Burusiya biri hagati ya 85% na 90% vyatewe ku murwi irwanya ubutegetsi isanzwe mu gihugu cya Siriya aho guterwa ku ntagondwa z'abayisilamiste ISIS. Ivyegera vy'umushikiranganji wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Anne Patterson na Victoria Nuland nibo bashikirije ayo majambo bari imbere y'umurwi w'abashingamateka ujejwe imigenderanire.
Tukivuga kuri ako karere k'ibihugu vya Buraya, umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryo kwivuna abansi b'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN amenyesha ko iryo shirahamwe rigiye kongereza inguvu zo kwivuna umwansi mu karere k'uruzi rwa Mediterane nyuma yaho igihugu cy'u Burusiya congereje ibitigiri by'abasirikare gifise muri ako karere. ivyo Jens Stoltenberg yabivuze mu nama yararimwo mu gihugu cha Portugal kuri no muso wa kane aho yavuga ko uburusiya bwongereje igitigiri c'abasirikare bacu ahitwa Kaliningrad mu ruzi Mer Noire no mu buseruko bw'uruzi Mediterane ivyo bikaba biha inguvu nyinshi igihugu c'uburusiya muri ako karere bikanatuma Amerika n'ibihugu bicuditse nabyo bitoroherwa mu kugira uruja n'uruza muri ako karere. Stoltenberg avuga ko mu gihe akarere gahindutse OTAN itegereje gufata ingingo zijanye n'uko ako karere kaba gahindutse kugira bafashe bashobore kwivuna abansi mu buryo bushimishije bongere barangure imigambi yabo mu buryo bukwiye ati rero muri aka kanya nico gikogwa barimwo. Ishira mu muzamakungu ry'abaganga babagira neza ba Médecins Sans Frontières mu Gifaransa rimenyesha ko amatohoza bakoze ku bitero byo mu kirere byagizwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bitaro byabo biri mu buraruko bwa Afghanistan yerekana ko atampamvu zari zatumye iyo nyubako yabo igigwa ko igitero. Kuri uno muso wa kane iryo shirahamwe MSF mu mfunyafunye Gifaransa ryongera isohora icegeranyo c'ukuntu ivyo bitero byagenze. Muri ico cegeranyo bavuga kandi ko atabantu bari bitwaje ibigwanisho bagwanira canke baje bava mu rugo rw'ivyo bitaro vya Médecins Sans Frontières mu kwezi guheze umutegetsi akomeye mu gisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afghanistan General John Campbell yari yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeye cese ko yagize ico gitero nyuma yaho abasirikare ba Afghanistan bamenyesheje ibiro vy'iperereza vya Amerika yuko hari abagwanyi b'abataliban bariko barasira bari muri ugo rugo rwa Médecins Sans Frontières. Ico gitero co mu kirere cagizwe na Amerika cahitanye abantu 30. Murumva ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose 88 nibice 3
mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane inama nkemuza amateka y'u Rwanda nayo yemeje umugambi wo kuvuguruza ibwirizwa shingiro kugira ngo Perezida Paul Kagame akomeze gutegeka. Ivyo bibaye inyuma indwi imwe gusa iheze abashinga amateka bashyigikiye uyu mugambi. Iyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Agaragariza se n'impamvu yisaba gushyigikira inshingiro ry'umushinga wo kuvugurura itegeko nshinga ngo Perezida Paul Kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda nyuma ya 2017. Bwana Mukama Abbas, Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe abakozi n'umurimo mu mutwe w'abadepite, yashingiye ku busabe bw'abaturage hafi miliyoni enye bavuga ko bagikeneye Perezida Kagame.
Twibutse ko hari Abanyarwanda batarenze 10 nabo bifuje ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga itahinduka. Banya kubawa ikigaragara n'uko Abanyarwanda benshi basabye ko ingingo y'ijana rimwe y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 nk'uko ryavuguruwe kugeza ubu yahindurwa kugira ngo Abanyarwanda batibuze amahirwe yo gukomeza kuyoborwa na nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika, igihe azaba arangije manda ye y'umwaka w'ibihumbi bibiri na 2017. Ubwo busabe Abanyarwanda babushingira ku bushobozi bamubonamo no ku bikorwa by'indashyikirwa yagejeje ku Banyarwanda, bakaba bifuza ko yakomeza ikivi yatangiye kugira ngo abageze ku bindi bikorwa byiza yabasezeranije.
Nk'uko byagenze mu cyumweru gishize mu ngoro y'abadepite, nta mpaka zityaye zaranze abasenateri ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga ngo Perezida Kagame akomeze gutegeka. Uretse ibitekerezo byo gushyigikira ndetse no gushimangira ibyakozwe,
ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Sena ku ijambo mumpaye. Kimwe n'abagenzi banjye ndagira ngo nshimangire ko nshyigikiye ishingiro ry'umushinga w'ivugurura ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda.
Ndashima rero uko byakozwe kandi ndashimangira yuko ishingiro dukwiye kuritanga abanyakubahwa basenateri.
Ngira ngo kandi ngaragaze ko nshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga.
Umushinga w'itegeko nshinga rivugururwa mu ngingo y'ijana na rimwe yaryo yo ntandaro y'ibi byose rirateganya ko manda y'umukuru w'igihugu ari imyaka 5 ishobora kongerwa rimwe, mu gihe ririho riteganya imyaka 7 nayo yongerwa rimwe. Ingingo y'ijana na 72 y'uyu mushinga irateganya inzibacyuho y'imyaka 7 nyuma ya 2017 ubwo manda ebyiri z'umukuru w'igihugu Paul Kagame zizaba zirangiye. Iyi ngingo ivuga ko hitawe ku busabe bw'Abanyarwanda bwabayeho mbere y'uko iri tegeko nshinga rivuguruye ritangira kubahirizwa. bushingiye ku bimaze kugerwaho mu kubaka u Rwanda no kubaka umusingi w'iterambere rirambye. Perezida wa Repubulika urangije manda ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ashobora kongera gutorerwa manda y'imyaka 7. Mu gihe hari aho byabereye amayobera y'inzi bacyuho bavuga ko nta mpamvu yayo kuko nta kizaba cyabaye kidasanzwe. Nta musenateri n'umwe wayikomojeho muri ubwo buryo uretse kwishimangira bavuga ko ifite amakosa y'imyandikire agomba gukosorwa. Babimburiwe na senateri Tito Rutaremara umwe mu bagize uruhare mu kwandika itegeko nshinga rya 2003 u Rwanda rugenderaho bavuga ko ritakijyanye n'igihe.
Kuki mwabigize ngo hitawe ku busabe bw'abanyarwanda kandi itegeko nshinga ari n'iry'abanyarwanda? Bazabavuga abandi banyarwanda bo mu mahanga bahehese. Ahanga ni byo tujya ngo twumve n'abantu niba bagikosora tuzari ko twagikosora muri komisiyo politiki.
Numva rero iriya ngingo yazagira uburyo igororwa ku buryo bitakumva yuko ari nko kwisobanura.
Ngira ngo biriya bikurikiraho twebwe abanyarwanda impamvu umutekano iterambere bira byose nibyo birumvikana, ariko mwirangashingiro ni twebwe abanyarwanda twiyemeje turiyemeza dufata gahunda yo kuvugurura.
Bike bibazaga kuri iyi ngingo depute Mukama yabahaye igisubizo.
Twabanye ushaho ko ari ubusabe bw'abanyarwanda byumvikana yuko atari intego ishinga amategeko n'ubwo tubifite uburenganzira cyangwa atari guverinoma ngo yicaye ihitamo guhindura inyungu y'101. Ni abanyarwanda ari nabo bafite kurije n'ingingo ya kabiri ku butegetsi ari ubwabo babikora binyuze muri referendum cyangwa kubabahagarariye. Barubahirije rero ingingo ya kabiri babinyuza ko tutubahagarariye kugira ngo durebe ukuntu twakwandika itegeko ishinga rijya n'ibyifuzo byabo. Niyo mpamvu nyakubahwa ubona twavuze ko yite ku busabe bwabo ni nabiza kutubyandika uwo ari we wese abyumve yuko ibyo twakoze iyo turi gukora ubu turi kubikora mu izina ry'abanyarwanda bafite ububasha.
Iyi ni inshuro ya gatanu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho kuva mu 2023 rivuguruwe. Umwe mu basenateri 24 yumvikanishije igisa n'impungenge ku burambe bw'uyu mushinga ni senateri Charles Uyisenga.
Itegeko nshinga ryatuye muri 2023 ryagize amavugururwa agera kuri 4 muri iyi myaka 12 ishize. Ku buryo nibaza nti ese uyu mushinga w'itegeko nshinga dufite icyizere ki ku burambe bwawo nta vugururwa ribayo?
Bwana Mukama Abbas umuyobozi wungirije ushinzwe abakozi n'umurimo mu badepite avuga ko itegeko nshinga riri kuvugururwa ritadadiye ko aho byaba ngombwa ryavugururwa.
Ni ukuvuga yuko twagerageje kugabanya ibyatuzatuma ivugururwa byinshi byazibiretse muri mu mategeko, ariko mu gihe habaye kesi yatuma tuvugura itegeko nshinga byonya kubaho byo bizakorwa.
Nyuma y'ibibazo bike no kungurana ibitekerezo Bernard Makuza perezida wa Sena yahise atangaza ko umushinga wemewe 100%.
Ishingiro ry'umushinga w'ivugururwa ry'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo ku itariki ya 4 Kamena 2023 ryemejwe n'abasenateri 24. Ntawaryanze, ntawifashe, nta n'impfabusa, ishingiro rikaba ryemewe.
Uyu mushinga w'itegeko inteko rusange ya Sena yemeje ukomereje muri komisiyo ya politiki n'imibereho myiza y'uyu mutwe bawunononsora inama y'abaminisitiri izabone kuwemeza mbere y'amatora ya kamarampaka. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuba Sena izaba yawurangije. Gusa icyo batangaje kuva na mbere nuko ari ukubyihutisha vuba na bwangu. Imiterere y'uyu mushinga w'itegeko nshinga igaragaza ko igihe Perezida Kagame yakomeza kwiyamamaza agatsinda yategeka kugeza mu mwaka w'2034. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagiriubusa. Tukiri mu Rwanda, leta y'u Rwanda ivuga ko abahejeje kaminuza bakwiye guhindura ibyiyumviro ntibumve ko bategerezwa kuronka akazi mu biro gusa, ahubwo ko borondera ibindi bikorwa byo bateza imbere. Inkuru ya Asumta Kaboyi.
Ubwo bashyiraga hanze ubushakashatsi bwakozwe ku kibazo cy'ubushomeri mu Rwanda, imiryango itari ya leta yerekanye ko umubare w'abashomeri bize za kaminuza uhangayikishije igihugu. Ubu bushakashatsi bugaragaza ko abarangije kaminuza bagera kuri 13.5% batagira imirimo. Leta y'u Rwanda ikavuga ko abarangije amashuri bagomba guhindura imyumvire kugira ngo bahangane n'ikibazo cy'ubushomeri. Uyu ni minisitiri w'umurimo mu Rwanda, Yudita Uwizeye.
Kumva yuko umuntu wize nta kindi yakora kitari ugukora mu biro, icyo ni ikibazo gikomeye. Ariko icyo tugerageza kubikoraho, turashaka babandi noneho bize bari batari guhita babona akazi ku isoko ry'umurimo, noneho duhindure imyumvire, duhindure n'imikorere, babe babona ubundi bumenyi butandukanye n'ibyo bize mu ishuri, nabo bahabwe ubumenyi ngiro bushobora kubafasha kugira ikindi kintu bakora ku isoko ry'umurimo.
Kwihangira imirimo kubarangije kaminuza bakabura akazi niyo politika ya Leta y'u Rwanda. Gusa bamwe mu babigerageje babwijwe irya Amerika ko nabyo bitoroshye bitewe n'inzitizi bagihura nazo, akenshi bemeza ko zishingiye ku kimenyane cy'abatanga akazi. Bwana Claude Habimana yarangije kaminuza amaze imyaka 7 yarabuze akazi, yasobanuye ko n'imirimo yihangiye nayo itaragira ikimugezaho.
Tujyaga no ku maketi y'akazi nkapiganwa n'abandi ahantu henshi, nagiye ntsinda nkaba n'uwa mbere, nagera muri interview nkasanga natsinzwe. Je numva nk'inzitizi zituma umubare munini w'abantu barangiza kaminuza batabona akazi hazamo ibimenyane. Nashinze koperative ahubwo gusa twe ikibazo ahantu usanga no n'igihugu cyacu gikwiye guhindura imikorere, usanga na bya bindi byo gupiganirwa amasoko nabyo bigeraho bikazamo ibimenyane. No kubona isoko biragoranye kandi wumva wishyushye ibyangombwa.
Imiryango itari ya Leta yo mu Rwanda ari nayo yakoze ubushakashatsi nayo yemera ko abarangije kaminuza bigaragara ko aribo bugarijwe n'ubushomeri, ariko ikavuga ko bakwiye kwikuramo gushakisha akazi ko mu biro nabo bagashakisha ibyo aribyo byose byabateza imbere. Gusa umuvugizi wa Sosiyete Sivile yo mu Rwanda Munyamariza Edouard asaba Leta korohereza n'abahisemo kwihangira imirimo bakajya bamara byibuze imyaka 3 mbere yo gutangira gusoreshwa.
Muri rusange biragorana iyo umuntu agitangira akongera agahabwa n'umusoro. U Rwanda kugira ngo rushobore kwinjiza babashoramari baturutse mu mahanga barabibakoreye. Nukuvuga ngo iyo babikoreye abanyamahanga n'abanyarwanda babikorerwa, kugira ngo muri rusange abanyarwanda bashaka kwihangira imirimo kandi bashaka gutangira ibikorwa bibateza imbere hakagombye gutekerezwa na tax incentives. Ntibivuze ngo bakorerweho imisoro, ariko biravuze ngo barebe ikintu kitababangamira mu gutuma ibyo bikorwa byabo biramba ndetse bikarushaho kubateza imbere.
Uko imyaka igenda ishira niko ikibazo cy'abashomeri cyane cyane bizi kigenda kigaragara, aho usanga urubyiruko rwize iyo rugeze mu cyari wabo bakagura akazi bahitamo kwiyizira mu mujyi. Bamwe mu babyeyi cyane cyane abatuye icyaro bavuga ko batangiye kubona ingaruka ziterwa n'abize baguma iwabo badakora. Uyu ni Bwana Murinda Habira Urene, umuturage wo mu karere ka Gakenya mu ntara y'Amajyaruguru.
Ni nk'abarakare muri rusange. Ubu ni ikibazo ku babyeyi. Umubyeyi yarangiza kwigishiriza umwana wenda mwishyuriye akumva ko ibyo birangiye, bityo rero umwana nawe yaje kumwishyura kugira icyo mwaka, umubyeyi ubwo yumva ko uruhare rwe yarurangije. Nizampagara usanga mu rugo buri munsi umwana ari guhiga umubyeyi no kurwana mu rugo, urumva ko umuntu w'umusore aba ari kumwe n'umusaza akumva ko umusaza wa musaza yagombye kumukorera byose kandi ingufu zamushyiriyeho.
Leta yashyizeho gahunda yo guhanga imirimo 200,000 buri mwaka. Abayobozi bakavuga ko ibi bizacogoza ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane kigaragara mu bakiri bato. Ubu bushakashatsi buvuga ko mu bashomeri bize abagera ku 8.7% baba mu mujyi, bukanerekana ko abatagira akazi muri rusange bageze igihe cyo gukora baba bize cyangwa bataragize amahirwe yo kugera mu ishuri bangana na 2%. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Rwanda tuje mu Burundi, akanama nyobozi kuri nani gwiyemeje kugwanya ikiringo cha 3 cha President Petero Nkurunziza karakoranye kugira ngo kiweze ukuntu ibintu byifashe mu Burundi muri iki gihe. Leonard Nyangoma umukuru w'urunani Senared yabwiye mugenzi wacu Fadek Ngundikije bimwe mu byavuye muri ako kanama, tubatega amatwi.
Nibyo kuva itariki 30 z'ukwezi kwa Gitugutu gushika itariki 1 z'ukwezi kwa Munyonyo uyu mwaka nyene ugwego nyobozi gurunani sinarede no kuvuga inama y'igihugu iharanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha yo kunywanisha Abarundi nibwirizwa shingiro eka n'ugaruka na leta igendera ku butungane. Ubugwego abarugize barakoranye barihweza nkuko bivuze ibintu ingene byifashe muri ibi bihe mu gihugu cacu. Dusanga mu byukuri ibintu byifashe nabi, ntawisha umwotsi inzira ikiraka. Twasanze umugabo yitwa Petero Nkurunziza yigize perezida yarataye igihugu mu kaga k'umutekano muke, aba utegwa n'abasoda biwe, utegwa n'imirwi y'abagwanyi twimbonera kure yashyizeho wenyene eka n'amakungu yamaze kubibona cyane ibiriko biraba mu Burundi ko biteye agahinda aca tangura no guharira ivomo ubutegetsi bw'i Bujumbura
mushyana hinyango mwavuze ko runani gwanyu rufise intumbero yo gusubizaho leta yubahiriza ubutungane aho ni mu mwaka w'2020 ko no mu cegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yatangaje ko amatora yarangiye kandi yagenze neza abashaka ubutegetsi mukwiye kurindira mu 2020 muriko muvuga icyo gihe
oya ndi wewe urindira icyo gihe rego na leta iriho ubu n'abasoba bikomvyo bari ku butegetsi na kagwi karongowe n'umugabo yitwa Nkurunziza nico gituma twurindira umwaka w'2020 igihugu ntabwo bakigisangaho yosanga carasanza
toyi mushigana hanyangoma mwavuze ko muzorinda gusubiriza bwo butegetsi mukazana ubutegetsi bushasha ariko muri ko muvuga ko muzoronka ubutegetsi muce mu biganiro canke ko mudashaka amatora murashaka amatora
twebwe mu byukuri muri iyo komite nyobozi ya sinarede twarafashe nyobozi ihambaye ko tuzokora ibishoboka byose kugira ngo n'amakungu wagomba adufashe tugondoze abo bategetsi abo bishize hejuru y'igihugu
muri kudeta amakungu azobafasha gute
amahoro agaruke mu Burundi biciye mu nzira y'ibiganiro
amakungu azobafasha gute gukura ahubwo butetse
amakungu iyo ibyashoboye arabikora nta muntu azoza kutwigura umunyamahanga barundi babimenye ubandwe ni wabandurugi n'amakungu afasha uwifashije
mushyana nyango muri iki gihe muri ko murashikiriza ayo matangazo abatavuga rumwe na leta mu Burundi bavuga ko umuhari wanyu atangoga ufise atambaraga ufise kandi wishinga gusohora amatangazo gusa ivyo mubivuga kwiki
nta bari uje nawo ndumva nyamba rero wavuze sinarede ni ikintu gikomeye cyane wewe wibaze nta narimwe byari bwige biboneka muri kahise ku Burundi ko imigambwe ingana kujya ubishika 20 harimo n'uri ku butegetsi amashyirahamwe adahana inyungu za politiki ika turazi yuko hariho n'amadini adutahura kuko aragwanya manda ya gatatu ya Nkurunziza wewe icyo kintu ntamwe ukibona harimo abahoze ari abakuru b'ibihugu abakuru b'inama nshingamateka
hanyuma mushyira ntahe nyangoma hariho abantu benshi bari mu hari senarede bagirizwa ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi eka no mu migomoko urutonde rwarashikirijwe ibyo ntibizobatera ingorane mu kujya muri vya biganiro
ntibizobatera ingorane gute ibyo byose ibyo tugomba gutorera umuti ubwa mbere abo mukunda kuvuga ngo bagombye gusenyura ubutegetsi si ntayo ntabonzi abasenyura ubutegetsi barusenya nzugi nabo n'ubihaye ubutegetsi ku nguvu kuko abo muvuga ndabyumva muvuga babandi ku itariki 13 ngo bagomba bari ko baragwarira ibyizwa shingira umuntu wese yaba umusoda yaba umupolisi yaba umupatiri arafise uburenganzira kandi ni ngombwa igihe ibyizwa shingiro najya amasezerano yo yarusha twubakiye ku bumwe bw'u Burundi bigeramiwe arafise uburenganzira bwo kugwanya uwo wese naho yaba ari umukuru w'igihugu bige rero bakoze birya si gusenyura leta baje kuganira ibyizwa shingiro rega basoda nicyo bagwateza kubahiriza amabwirizwa n'amategeko y'igihugu
hanyuma akiyamirizwa n'amakungu bagize ibyo bintu
ayo makungu ibyo by'amakungu abarundi bwa mbere turibona niyo tuzi amategeko atugenga amakungu ashobora kuba atazi neza amategeko y'u Burundi
mushyana nyangoma Leonard murongoye urunani senarede murakoze cyane rwose ku kanya maduhayi
murakoze Frederic nawe kuba watwumvirije wadufitije ibibazo bibangamiye u Burundi muri ibi
muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri aka kanya turabonse itangazo ryihutirwa ryasohowe na ambasaderi yaserukira leta z'ubumwe z'Amerika muri ONU Samantha Power akaba avuga ko leta z'ubumwe z'Amerika zitewe amakenga n'ubwicanyi bubandanya mu Burundi kandi zitewe amakenga n'amajambo aturira ariko arashikirizwa n'abategetsi bamwe bamwe ba leta harimo n'abakuru b'imirwi irwanya ubutegetsi n'abategetsi ba gisirikare bavuga amajambo yoba aturira leta z'ubumwe z'Amerika rero zirashigikiye intara hamwe n'amashyirahamwe yose mpuzamakungu akorana na Leta Zunze Amerika kugira ngo abantu bose bazogumura abantu kugira ngo baje mu bwicanyi bakubitwe intahe mu gahanga. Ati turatewa makenga ni jambo ryashikirijwe na Perezida Pierre Nkurunziza kwigenekezo rya kabiri igihe yemera akavuga ko azokoresha uburyo bwose bushobotse kugira ngo ikangabo abasirikare barondere ibigwanisho aho biri hose ika ibyo bigwanisho rero kubazo batarabitanga minsi 5 bakazovyakwa ku nguvu ibyo rero iterabwoba canke uruhagarara rubandaje mu Burundi n'imvugo zimeze gutyo ni ibintu bituma Burundi buguma mu kajagari ka politiki hamwe n'umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasubiye rero gutangaza ko zitewe amakenga niyo minsi 5 ico kiringo c'iminsi 5 catanzwe hanyuma Perezida rero tukaba ico kiringo kikaba giteye amakenga kuko gishora gutuma haba ubwicanyi eka ivyo bikaba vyoba mu mpera zindwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ngo ziratewe amakenga n'amaraporo y'ayo majambo eka aguma ashikirizwa hanyuma n'amajambo cyane cyane hariho n'ijambo ryashikirijwe na Reverien Ndikuriyo akaba ari mukuru wa Sena nakaba yoba yavuze ko hashobora kuba ibikoresho ikoreshwa y'inguvu bikabaho barero eka muri iyo ntara hoba ubwicanyi eka bwabonetse mu myaka 20 mu Kirundi no mu Cyongereza eka ngo birateye ubwoba amajambo yashikirijwe akaba yavuze ati urabwira abo bantu bose bafise umugambi kuri iki kibazo ko donc yakibazo gishora gutuma abantu bahonywa avyo rero ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane gose hanyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona ko aya majambo yashikirijwe ateye ubwoba hanyuma akababona ko abajeje umutekano bashora kuja muri ico gikorwa bakajaniranya ibyo navyo akaba ari ibintu biteye amakenga Leta ya Amerika. Naho diwa mwanya kwashikiriza vyimviro vyatanzwe n'abanywanyi radio ijwi rya Amerika kuri Facebook uyu munsi Etienne Karekezi mugenzi wacu niwe yadusomeye ubwo butumwa reka tumutege amatwi.
Abatwumva mwanditse muri benshi uyu munsi turabashimiye ariko ndagaruka ku mabaruwa y'abantu bake abandi namwe tuzabagarukaho mu gihe kiri imbere. Nguhereho Benjamin Ndayiragije uragira uti abatware ba Afrika bapfuye rumwe ni mureke. Jude Nijimbere ati ibi bikwiye guhicigwa abene gihugu bo mu Burundi. Naho Mutuwa Juvent aragira ati itegeko nshinga rigomba guhinduka president agakomeza kuyobora u Rwanda kuko yaruteje imbere. Uyu wiyita twihesha agaciro duharanire kwigira kuko iri sizina rye aragira ati president Kagame azatuyobora kugeza 2034 nzaba nshaje nange mfite abuzukuru kuko nzaba ndi mu myaka 45 imyaka 45 nibyo koko uzabushesha kanguye. Kwihangana Innocent Kado ati erega ibiri mu Rwanda bimaze kuba amayobera namwe ni mwibaze kabisa bati amashyaka menshi muri demokrasi y'ubumwe n'ubwiyunge ese koko aya ni amashyaka menshi cyangwa ni ishyaka rimwe rukumbi riri mu Rwanda. Ati ni gute amashyaka yose yakwemeza ko ubwoba bw'abanyarwanda ari uko itegeko nshinga rihindurwa koko mbega kumiro. Hija Nizari ati nta wavuga ngo nibarihindure kuko yakwishakira inzira cyangwa umwobo. Ati nta muntu numwe mu Rwanda utagira ubwoba kuko ngo nyiragatwe kabi akarinda uruguma. Kibasumba Blaise urawo cyane Kibasumba ati mu gihe bose babona ko ntabyo bashoboye akazi bahawe ari uko bashoboye bareke nyakubahwa Kagame yikomereze none ko abanyabwenge n'abanditsi babyemeje bibe bityo igihawe umugisha mu isi no mu ijuru nuko. Ndayiragije Eric Ramze ati ntacu mbona bitwaye ko mbona abari mu gihugu atakandidature ya opposition batanga ngo bahangane nta wiyemera arimwo gusa nta demokrasi iriyo kuko uko vyagenda kose ahejeje manda ziwe yategerezwa kubisa abandi bakayobora hatarinze guhinduka ibwirizwa no kubona ryemejwe ijana ku ijana bigaragara ko
urakoze Etienne Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije twabwiye ko Perezida Mushasha w'igihugu cya Tanzania John Magufuli yarahiye amabanga yo kurangura igihugu uyu munsi kwa kane naho hakiri impari zerekeye amatora yabaye ku igenekezo rya 25 ry'ukwezi kw'icumi akandi niho turangirije ibiganiro byacu murakoze mwakoze kutegamye twi mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese
mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Frederic Nkunikije
murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.